Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu n'igenekerezo rya 16 gitugutu mu mwaka 2024 n'icyuti namwe bagenzi mwashimiye kwikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri rya sango ry'amakuru mu Kirundi mushyizwe na jewe Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Ari umwana w'umuhungu w'imyaka 14 yaturuka ku mutumba cagani muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi yagirizwa kuba yarafashe ku nguvu utwana dutatu harimo n'agahungu ariko akaba yaciye ari kugwa. Amashirahamwe yaharanira agateka k'abana ariyamiriza iryo rikugwa ry'uyo muyabaga ngo kuko yategerezwa gukosorwa naho ari umwana. U Burundi bwaraye bufashe ya mbere mu bihugu 20 ku isi byishwe na kigoyi n'ibyo byashizwe habona n'ikigo Global Hunger Index hari ku genekerezo rya 10 gitugutu ku bwa Frederic Bamvyumvira ngo ibyo byose biva ku butegetsi bubi atakazoza butegurira Abarundi ahubwo bushira imbere inyungu zabo zo kununuza na ntajyo abanyagihugu basanzwe bari mu bukene butagira izina. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu abantu bagera ku 9 nibo bishwe kuva ku igenekerezo rya 7 za kuno kwezi gushika kujya 13 muri abo babiri barabuzwe irengero abandi batatu nabo biciwe iby'agashinyaguro mu gasho k'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Ibyo biri mu cegeranyo cakozwe n'umuhari iteka co kundwi yo kuva ku itariki 7 gushika kuri 13 gitugutu. Muraza kuvyumva murano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa no ngenda bahanikanze ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Hari umwana w'umuhungu w'imyaka 14 yo ku musozi cagani muri komine Busiga n'intara ya Ngozi bivugwa ko aheruka gufatwa arafungwa yagirizwa gufata ku nguvu utwana dutatu harimo n'agahungu ariko ngo akaba atatebye mu minwe y'inyamiramabi kuko yaciye ari kugwa. Amashirahamwe yaranira agateka k'abana mu ntara ya Ngozi bakaba biyamiriza ili kugwa ry'uwo muyabaga ngo kuko nubwo ari umwana ariko akaba yagirizwa ikosa amategeko tekanya izindi ngingo afatigwa mu ntumbero yo kumugorora. Tubibaze Everine Mukeshima.
Uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 14 yagirizwa kuba yarafashe ku nguvu utwana tubiri kamwe n'agakobwa akandi n'agahungu bwose twiga mu mashuri abanza ishure shingiro. Akandi kana kagira gatatu bivugwa ko uwo muhungu yafashe ku nguvu ngo kiga mu myaka yo kwimenyereza bita maternelle mu rurimi rw'Ifaransa. Mu gihe yafatwa ku genekerezo rya 10 gitugutu ngo yaremeye ko yakinishije utwo twana ariko kandi ngo akongera akabihakana. Mu nyuma ubwipolisi ngo baramurekuye kuko atarakwiza imyaka yo gufungwa. Amashirahamwe haranira agateka k'abana mu ntara ya Ngozi akamenyesha ko atakiriye neza iyo ngingo yo kumurekura ngo kuko nubwo yo bakiri umwana mugabo akaba yakoze icaha harategekanijwe izindi ngingo aheza agafatirwa mu ntumbero yo kumugorora.
Urakoze Verine Mukeshimana. Ano makuru tebandanirize mu gisata cy'agateka kazi na muntu aho hari uwahoze mu gisirikare cya kera ariko asizikarira mu ibohero rya Mpimba kubera gukikwa n'amagara. Gordiano Nkurunziza agwaye indwara y'uruhago bita prostate isaba ko abagwa ariko amaze amezi arenga 3 arimo ibikoresho bimufasha gusohora umwanda muto bita sonde. Akaba yasohowe ibitaro rwa Karede n'ubuyobozi bujejwe amabohero atabuwe. Abiwabo basaba ko aronswa uburenganzira bwo kuvugwa. Idonido na Josephine Jones Munzimana.
Uyo mukukuru Kegurdia Nkurunziza amagara yagumye mukika kuva janwe gufungwa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka aho bidakunda kwaja ku mwanda muto ariko ntiyemeregwe kuja kwivuza kugeza hagati mu kwezi kw'indwi. Uyo munyororo yahavuye arenguswa igenekezo rya 17 z'ukwezi kw'indwi imbere y'abacamanza mu cyo bita Chambre de Conseil. Inyuma yaho yarungitswe kwivuriza mu bitaro kwa Kaledi mu gisagara cha Bujumbura ariko baganga bakaba bahavuye bamubwira ko afite indwara ya prostate ivyasa abakovugwa abanje kubagwa. Abaganga bakaba bahavuye babwira uwo munyororo ko kuri ivyo bitaro badashobora kwamuvurira kuko atabikoresha bafise baca bamurangira ibitaro by'abigenga arivyo Kira Hospital na Tanganyika Care nkuko makuru ava mu begere umuryango wiwe abivuga. Ariko baganga baci bamushiramwo udukoresho bita sonde kugira ashobore kwihagarika ariko icatangaje no kubuyobozi bw'amabohero bwahavuye butegeka ko Gordien Nkurunziza asohoga ibitaro ajanwa mu ibohero rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura. Tubibutse ko uwo mukukuruke yahoze mu gisoda cha kera Gordien Nkurunziza yahagaritswe n'ugwaruka rwa Sende DFDD atasha kumuhaniwe muri ntwarane uwo mwaka w'2024. Icyo gihe Nkurunziza Gordiano ngo akaba yaraje gusuzuma ingendo mukenyezi we Janine byavugwa ko bitungwa by'umuryango bigizwe n'inka yabimaza bidandaza. Uwo mukenyezi mu ntumbero yo guhuvya amatohoza ngo yaciye yikora kurongoye imbonera kure za Sende DFDD ku mutumba Mujigo ari wa Alexis Ndagijimana nawacazana imbonera kure zira zikikije urugo maze mu bucagucagu ziramucakira mu gipolisi. Umukenyezi ngo akaba yagirije umugabo wiwe ko ari mu bigisha bagwanye mu 2015 kandi akabigishiriza inkuhi muhira ahasanzwe. Gordien Nkurunziza yaciye amanukanwa ubutarariye mu gashoka parke Rumonge mu nyuma yungurizwa mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge. Gordien Nkurunziza naho yarengukijwe kuwa 18 ukwezi kw'indwi imbere y'umugwi w'abacamanza kugera ubu icavuye muri uwo mugwi ntikiraje habona mu gihe uwo mugwi wategerezwa gutanga inyishu mu masaha 48. Mu muryango wa Gordien Nkurunziza bubasaba ko uwabo yorekugwa kuko ihagarikwa ryiwe rifatiye ku matati ya bene umugore wiwe.
Tukiri muri ico gisata nyene cy'agati y'akazina muntu abantu 9 barishwe, babiri muri bo batogwa ibiziga, abandi batatu nabo biciwe mu gasho k'iperereza kari mu ntara ya Cibitoke bimwe bita ubwicanyi ndengera butungane. Ibyo bimicegeranyo gisohoka buri indwi cy'umuhari uharanira agateka akazina muntu iteka cyo kugenekerezo ry'indwi za kuno kwezi gushika kwigenekerezo rya 13. Icyo cegeranyo kiragaruka kandi ku bijanye n'ubutungane n'intwaro n'umutekano. Kurikira Egide havugiye yaremye ajeje ugitacu kumenyesha amakuru mu mahari iteka.
Mu bikuru bikuru dusaba mu cegeranyo mu bijanye n'agateka kazina muntu n'umutekano dusanga byifashe ukukurikira. Abantu bagera kuri 9 nibo bamenyekanye ko bapfuye, abiri muri bo batogwa ari ibiziga, abantu batatu barishwe bimwe bita ubwicanyi ndengera butungane, bakaba bose bapfiriye mu gasho k'iperereza kari mu ntara ya Cibitoke, abantu batandatu barakorewe amabi afatiye ku gitsina, abantu babiri baraborejwe gufa, abantu babiri baranyurujwe barabugwa irengero, n'umwana umwe yahagaritswe bidaciye mu mategeko. Ujaye nagatika kaduma muntu kandi ico cegeranyo kiragaruka kuyongerwa kikiringo cy'umwaka ku ntwa yabone ijejwe izatika kaduma muntu mu Burundi. Umuhari iteka uragaruka ku cegeranyo basoye ku myaka 4 n'amezi 2 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi, aho abantu bagera ku 2,356 aliwe bamenyekanye ko bapfuye. Mu bijanye n'umutekano nyene ico cegeranyo kirasha ahabona uruhara rw'ibihangange mu mugambi uri ku butegetsi no gukorana n'imigwi igwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ifise ibirindiro mu ntara ya Cibitoke mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu rudandazwa rw'ubutare bw'inzahabu n'ibigwanisho. Kubera ibyo bikorwa amatati ajanye n'inyungu akura muri urwo rudandazo yaradutse, bituma bamwe mu bari mu butegetsi bakwa ubuzima, abandi barafungwa, abandi baranyuruzwa. Iteka urashira ahabona amabi yagiye arakorerwa abatavuganwe n'ubutegetsi, aho benshi bagirizwa gukorana niyo migwi kwana ifise ibirindiro mu kibira hari iteka weraheza ico cegeranyo kugira ico savye abafise ico boterera kugira agatera kazi na muntu kubarizwe mu gihugu c'u Burundi
tumira mate hanyuma tubandanye
inzamba
Burundi bwaraye bufashe ikibanza cya mbere mu bihugu 20 ku isi byishwe na kigoyi icegeranyo cyashizwe ahabona ni kugenekereza rya 14 za kuno kwezi ku 10 n'ikigo Global Hunger Index icyo kigo kikavuga ko ibihugu by'u Burundi na Sudan yepfo biza imbere y'ibindi bitanu bibangamiwe gusumba ibindi byose gushika 20 na byose bitorohewe iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Audace Nimbona
icegeranyo gitangwa n'ikigo Global Hunger Index cyasohotse kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi 2024 cyerekana ko Burundi bufata ikibanza cya mbere ku isi mu bihugu 20 bibangamiwe n'inzara gusumba ibindi icyo kibanza Burundi bufise bugisangiye na Sudani yepfo ibihugu bitanu bibangamiwe gusumba ibindi inyuma y'u Burundi na Sudani yepfo haza igihugu cha Somalia mu kibanza cha gatatu Chad nacho kigira icya kane icya gatanu ni Madagascar ku bwa Global Hunger Index ibyo bihugu uko ari bitanu inzara iriyo ibuze ubuhuha kandi irahagaritse umutima makungu hamwe atacokorwa byihuta igitangaza bamwe nabandi mubakurikiranira hafi iby'u Burundi ngo nuko abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu badasiba kuvuga ko atanzara iri mu Burundi mu gihe abakurambere bayamaze bati uza gukira ingwara arayirata
kubwa Frederic Amvimvira rongo yurunani rw'abanyapolitike batavuga rumwe na leta sefora rusha ngo nta kindi gituma u Burundi buguma buba mu kibanza cambere mu bihugu byungarijwe n'inzara ku isi atari uko abarundi batihaye umwanya ukwiye wo gutegura imitima imbere yo kwinjira mu ntwaro y'imigambwe myinshi hamwe n'indongozi zishira imbere inyungu zabo aho kurondera ineza igihugu umviriza Frederic bamvuga inyumvira
imvune nyinshi twagiye mu bintu byinshi abategetsi batiteguye abarundi batiteguye tugenda mu ntwaro rusangi abantu bamenya n'ica rico niramenya uruhara rwabo abategetsi ntamenya uruhara rwabo abanyagihugu ntibamenya uruhara rwabo maze twinjiramwo uko mu by'ukuri atamwanya wabonetse gutegura imitima y'abantu aha rero duca dukorokera mu bintu by'ingwano by'inzankane z'abahutu n'abatutsi turicara turamarana mu by'ukuri igihugu kibura bene ico kibura bakivugira kuko benshi batwara bibonamo ko ari abatutsi cyangwa bibonamo ko ari abahutu ugasanga rero ikibazo giciye kiba ni ndavugira igihugu burya ahanini byabaye ivyo harabura abantu bashinga nayo bicara bati ndatuvuga iby'igihugu iyo haje ibintu biriya by'ibiganiro abantu gacabona ibibanza bacokeramwo bacokera muri ivyo bibanza bagaca bigenza nka kwa kundi nyene rero ikibazo ni ingene uyu munsi mwabonye tugategura amatora mwaka 2025 haza umugambi wari uri kugwana hariya mu ishyamba rega ntibiga amashuri mu ishyamba baragwana kugira ngo barabe ko boramuka hanyuma kandi urabona ko twazanye ibiganiro nta namwe bari bwafate nta na santimetero kwadratu bari bwafate muri icyo gihe rero kandi nabo nyene baricanye baramarana abantu rero baza ari nk'abantu basigaye abantu barinjira abantu rero kubera ko bavuze bati uriya mugambi ufite igisodo uratsinze bose baca birukirayo kugira ngo barabe ingene bokura y'ibyo bakurayo kubera ko hakiri ingorane yo kumva kugwanira igihugu cyo kugwanira ibyo abantu ibitunga abantu jewe icyo nasanze nuko abantu benshi birondera ibyo batunga bakibagira yuko kubitunga neza ubitungira mu gihugu gitunganijwe neza kandi kirimo amategeko
bikenewe ngo nuko rero abarundi bo kwicarana bakabira hamwe ibihanze igihugu umugambwe nawo uri ku butegetsi ukemera ko mu myaka 20 umaze utwara Burundi byawunaniye aho kuguma winanatango wigumize ku butegetsi n'ubunyene tumwumvirize
nacyo gituma hageze ko abarundi bicara kandi bagafata umwanya ukwiye bakiyumvira ingere igihugu cyabo coshobora kubandanya kibaho ubundi uyu mugambwe CNDD-FDD kuri dushaka ubutegetsi kandi ashaka gushobora gutwara ushaka kuguma ku butegetsi udashobora gutwara kuko imyaka 20 iraheze ibyo baterekanye muri imyaka 20 umuse wo byerekana ibyo cyo bazobyerekana nibemere ko byabananiye bavuge bati twebwereka duhure n'abarundi twicare tuganire kwibaza ngo imigambwe ngo twaragwanye twaragize ibi turabahutu turi biki ibyo nta na kimwe bivuze tubwirizwa kuje tukaraba igihugu aho kigeze tukakora ibishoboka byose tugashyiraho ibyangombwa kugira ngo igihugu gishobore kubandanya gitera imbere ahandi ho twabandanye izinzira turimwo kirazimangana na gose kuba banyuma tuzobane no banyuma imbere ya zero cyangwa inyuma ya zero urumva cyo na manta ntegera ingene ibintu byose ntategera ingene ibintu byose bigenda biba nabi mugabo nkumbura umuntu yicaka iyumvira inyishu niyo
kubura abategetsi mu by'ukuri biteguye ngo baze gutegeka igihugu cy'u Burundi bavuye mu ishamba bagaye iby'ishamba bakaza mu by'igihugu icyo ni kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ni bibazo bitera bigwirirana byijanye no kubaho kw'abantu ukugwirirana kw'abantu no kubaho kwabo bose batungwa n'isuka kandi amatongo atakiriho ugasanga ntagi gitunga abantu hanyuma icya gatatu ni kubura imigambi iyo tuma abanyagihugu baronka ubuzi maze abantu bagakora habavuye amawito dutongo twabo bakaronka ibindi bibatunga bibabeshaho kugira ngo bashobore kwigisha abana ba mu mashuri meza hanyuma hatunganywa amashuri indero nziza kuva mu mwaka wa mbere
mbere y'uwa mbere ya mashuri mato bita materinere hajya niho babwizwa kwigisha abana ubu hageze ko twicara tukaraba kazoza igihugu cyacu ibyo bintu by'imigambwe banze mushire hambavu ibintu by'abantu bagwanye mubanze mushire hambavu abarundi bize bakorane hano barabe n'ingene bamazugira ico bumvikana barabe ingene bagenda mu gihugu hagati bakaganira n'abanyagihugu tukaraba ibikenewe haba tukagira iyo vision iyo mbono ya kazoza ishimikiye ku gihugu idashimikiye mu nkaratasi z'abantu bigiriye kubera ibyo biyumviye
Nilonga haduce dusozera ano makuru nkabashimiye mwe mwese munduteze yompi ano makuru mashijwe na jewe Jean Baptiste Bireha mugire aho mwamwubahwe na gahwane.